Ili ne sviđa Amerika. Ubu ni wa mwanya kwizuja Amerika uri bashikize ikigani muri sanga mwumviriza iminsi yose igihe cy'isaha 10 zo kumuhinga mu masaha y'Ibujumbura mu Burundi n'ikigani mu Rwanda muri kumwe na Fidel Niyengabo kubwicegeranyo cy'igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu kijejwe iterambere ku isi PNUD cyasohotse mu ntango z'indwirangiye Burundi uri mu bihugu bitanu bya mbere bikenye ku isi mu gihe abarundi babiri kuri batatu babayeho mu bukene bwinshi ni mu kiganiro muri sanga
muri sanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro muri sanga turaganira ku byerekeye cyegeranyo cishira hamwe PNUD cyatsose mu ndwi iheze kucokorwa kugira Burundi bushobore gutera imbere mu gihe muri cyo cegeranyo Burundi bwashizwe mu bihugu bitanu bikenye kurusha ibindi ku isi. Kaze mwese mu kiganiro cyacu yamara tubanze dutega amatwi inkuru y'umumenyesha makuru wacu Eroge Wirikaneza ivuga kuri ico cegeranyo cishira hamwe PNUD.
Ico cegeranyo c'igisata cyawo ni ikigeje guterambere ku isi PNUD cyerekana ko myaka 25 iheze Uburundi bwagumye buri mu bihugu bitanu bya mbere bikenye kurusha ibindi ku isi. Urugero rw'ubutunzi n'iterambere byerekanwa mu byegeranyo bya PNUD kuva mu 1990 byama byisunga ibintu bitari bike. Harimo amafaranga abantu binjiza ku mwaka ku mwaka, urugero abanyagihugu bashyira abana babo mu mashure n'amahirwe bafise yo gushobora kuja kwivuza. Abahinga ba PNUD bemeza ko ibi bituma hatangwa igicapo kibereye mu byagezwe ko n'ibyokorwa aho gufatira gusa ku mafaranga umunyagihugu yinjiza muri rusangi ku mwaka ku mwaka nk'uko abahinga mu byerekeye ubutunzi bakunze kubikora. Arthur Rushemeza umuhinga wa PNUD ku rwego rw'u Burundi asigura ko iki gihugu kiri mu bya mbere bikenye ku isi no mu karere. Aratanga uturorero.
Icya mbere ni uko nk'ubukene bukiri bwinshi n'abantu bakenye cyane, ibyigwa biheruka birekana yuko Abarundi babiri kuri batatu bari mu bukene bunini cyane. Kandi naho twateye imbere mu byerekeye amagara y'ababyeyi, amagara y'abana bakiri batoya, birerekana yuko Uburundi bukiri inyuma byerekeye urunganwe mu bihugu cyo muri Afrika iri munsi ya Sahara. Turacari inyuma.
Kugira ngo Burundi bube inyuma, Rushemeza atubwira bimwe mu byokorwa.
Imigambi no gukora muri byinshi batibagiye no kufasha umunyagihugu kugira ashobore kurabitira mbere giwe. Iyo raporo iravuga yuko ufite guteza imbere ya demokrasi, societe civile igatera imbere, kwishobora kuraba ibintu bitagenda neza ikabishyira imbere mbwa biciriye mu bigani amapolitike yo gufasha abatishoboye imwe bita politique protection sociale mu France cyangwa kurinda impanuka zishobora gushika nk'ibi bita katastrofe naturelle ishobora gutuma inzara itera gusumba ibyo byose. Akaba amapolitiki atumya umuntu yitanga ibyo byose atakamenye na byifatamo bibaye indagurika vyihe usanga bitera isi ugasanga birunyuye nk'ubukene bubaye bwinshi, ingya zirabuze. Novuga yuko ari bisata vyinshi byo guteza imbere kimwe ivyereka agateka kazema na muntu ubutungane, guteza imbere ubutunzi kugira abantu bose baronke akazi, abantu bose baronke kibabeshaho.
Mu kurindira kwizo vyifuzo bishitswa leta ihamagarira abegwa n'iterambere ry'abanyagihugu bose gufatira kuri iyi raporo mu guhindura ibintu. Jean Bosco Ntayimpera, umwunganizi w'umushikiranganji w'intwari ibereye.
J'invite donc toutes les parties prenantes au développement du Burundi, notamment les représentants du Parlement,
Agirati, mpamagari ya reri migwi yose, yegwa n'iterambere ry'u Burundi, abashinga amateka n'abakenguza amateka, intumwa za leta, amashyirahamwe yigenga, abikorera utwabo n'abashakashatsi, kugira iyabi ya poro, kugira ngo bimbike, mu mikenyuro n'ingingo zotuma, habiterambere ridakumira, no gukomeza amapolitike yo gusaba uburyo muri kazoza. Rushemeza na waragaruka kukindi kintu nyamukuru afata ingingo bakuye kwihutira.
Icambere ni kugira ama politike yegereye abakenye gusumba abandi. Icambere murumva yuko ifo kumenya abo bantu bakenye gusumba abandi canke bakumiriwe bafise ingorane zabo tukamenya abari bo hama imigambi ikaca cane cane imigambi itera imbere ihera kuri abo. Abantu turazi ko abantu benshi bari mu mihana mu burimyi imigambi itegerezwa kuraba ingene abo bantu botera imbere kandi bagatera imbere bimwe badasubira inyuma biguma bibandanya bakinjira mu marezo mu masirku y'ubutunzi bagashaka gukorana n'andi mashyirahamwe umwe wese ahari akaronka ikibeshaho umuryango wiwe
hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda n'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ikiganiro cya Pinide cyerekana ku rugero rw'iterambere n'ubutunzi ku isi rwongerekanye ariko ko mu Burundi rwagumye mu cyicaro cyo hasi Faible Development yume mu Gifaransa. Icyo cyegeranyo kivuga kandi ko ku isi nubwo abantu bakomeje kuba mu bukene igice kimwe gusa ku ijana cy'abakire bahebuje biziziye ubutunzi bw'isi ku bice mirongo ine na bitandatu ku ijana. Eroje Burika Neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Turashimiye mugenzi wacu Eroje Burika Neza. Mu kiganiro rero muri sanga tubafitiye muri iki gitondo twatumiye Faustin Ndikumana yoboye ishyirahamwe Parsem rihamagarira Abarundi guhindura ibyiyumviro n'ingendo kugira bashike ku iterambere rirama. Twarondeye ku ruhande rwa leta Christian Kwizera umwunganizi w'umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe ikigega yamara yatangaje ko adashaka kugira icyo avuze kuri iyo raporo kubera atayisomye ko kubera izo mvu adafise amakuru yose ahagije kugira agire icyo avuze kuri iyo raporo. Tutarandiraniye Faustin Ndikumana wiriwe Faustin uranyuva
ndabumva cyane
uravye ibiri muri iyo raporo kuvyerekeye Burundi ubibona gute
ibyerekeye Burundi barerekana ko Burundi buri mu bihugu bitanu bya nyuma bikenye ku isi mu bice byinshi urazi ingene umunyagihugu aronka uburyo urazi bya bintu bya communauté monétaire umwimbuka umunyagihugu ukaraba ibyo bita infrastructure umunyagihugu ashobora gukenera ibyerekeye gufungura ndetse hari igihe bashobora bakaraba n'ibya code urbanisation mbe n'abanyagihugu bangahe baba mu gisagara bita ko bari mu majyambere agiye kubaho mu gisagara na ba bandi ba nyarucari bakiri mu Kirundi hamwe turi iwacu tuyita ngo mu rutoke ingene abantu bagwara agashomera ingene kangana iby'ibiciro ingene biduga ingene biba byifashe kugira umunyagihugu ashobore kuronka igicagura hariho n'ibindi rero mu nyuma iyo umuntu ari karabira bakoraga n'abakaraba n'ama n'icyo bita amasoko atatu ahambaye mu gihugu mbega abanyagihugu kuri marche du travail bashobora kuronka ubuzi bangana gute kubera bifitiye ubushobozi mbega mu gihugu abantu bashobora kugira ibyo bagurira ku isoko bashobora kuja gusuma ku masoko bangana gute kuko hari nk'abantu ushobora kuvuga bati bamenyereye kurya ibyo barimye hajya muhira mbe iyo bitabonetse abashobora kuja ku isoko kugura ikintu bangana gute mbega abashobora kuronka ingurane aha na hariya mu Iran iyo baronse ubukene bangana gute muri rusange ivyo niyo bifatiwe ko niho ucubona ngene igihugu kiriya kiba kiri inyuma cyane ivyo uko tubibona twe dusanzwe tubizi ko twe tubikurikiranira hafi cyane ibyegeranyo byama byasohotse n'ejo bundi harasohotse ikindi cerekane iyinjira ry'u Burundi muri aka kare ka East African Community urabona ko igihugu cy'u Burundi cyo cyane makiri inyuma ya byose uraje muri aka karere urabona kandi bavuga ati abarundi babiri kuri batatu ko ari mu bukene ntangire nuko ko ari 67 ku ijana y'abarundi gushika uno munsi mugabo ni imbere ko tugira CSRPA ya mbere ndabyibuka muri za 2076 babonye ko abarundi babiri kuri batatu so statistics turusa bari mu bukene ntangere urumva rero mu Burundi nta ciyongera uravinge abantu biyongera ninge numwimbu w'igihugu biyongera ko birarabwa ko cyane ko tusanga ibiro ntivaho bibi amuhacubiye nukarabana harya kuntu ndaje bita isindi imwe abarundi uko bishoyeje no murinyi n'ubworozi ugasanga aragabanutse cyane ubafata kwa bizoro hektare ku munyagihugu ni hato cyane harombe n'abantu bashaka 30% y'abarundi badafite aho barima urumva rero nibintu byinshi rero byafatiwe ko rero utavyerekana ko igihugu cyo kigifikira inyuma cyane
urabye
giratiye kugatura yaga ko muri iki kiganiro
leta y'u Burundi ifatiye kuri iyo raporo imenyesha ko ibitegiri igiye kubikoresha mu gusaba abayifasha kongereza ingufu mu kuyisahiriza mu migambi iterambere no kugwanya ubukene ubushikiranganje bw'intwaro ibereye bwahamagariye imigwi yose yegwa n'iterambere ry'u Burundi nk'abashinga amateka n'abakenguza amateka intumwa za leta amashyirahamwe yigenga bikorera utwabo n'abashakashatsi kugira iyabo iyi raporo kuyigira iyabo kugira bitume haba iterambere ridakumira no gukomeza amapolitike yo gusaba uburyo muri kazoza mu vyakira gute uko leta yabivuze kuri iyo raporo
ije bwe ndavyakira no vuga yuko ngira rukwero kwitamaza kugira gute tumaze kwicara kenshi dutegura imigambi tuja hamwe twerekana ivyo kugwa ndetse turafite na cha gitabo yita vision 2025 ni gitabo cerekana inkingi umunani twofatira ko kugira iterambere z'u Burundi riboneke izo nkingi umunani ziragaragara hariho naho tukaza kugera mu bijanye n'umwimbo ku munyagihugu ingene igihugu coba gisa kandi ibyo twatuza kwa twashyika 2025 icyo gitabo twaje gucugurura mu bukeye abategetsi bwo pariho bari kuva ku mukuru w'igihugu abashikiranganje abashinga amateka abaserukira igihugu byabo abaserukira amashyirahamwe yigenga ariho bari jewe niho narindi uwo munsi mugabo rero kubera ibyo bitabo amareforme n'izo nkingi iba zirimo bisaba amahinduka y'ingendo kuri aba n'abari ugasusanga n'abarundi benshi ntibashaka guhindura ingendo kugira iyo migambi tuyishyire mu ngiro ugasusanga no kugira evaluation ibyigera biba niyo evaluation bizo verifizenge ngubu ntirikiraba ugasusanga rero abantu batagaragaje guhindura ingendo kugira ibyo bintu twandika bidusaba kigoro kugira mu maferiteri kanaka tuzavanure n'ingendo zimwe zimwe nono tuje ko niyo tuja rero turi ngine twashika nico gituma rero mvuga nti nitwokwirwa turandika ibindi je nibaze tugene twere ndabereke dusome ibyo twandika koshiko turayo ko ahubwo biduhinduza ingendo kugira dushikire iterambere abandi bashiko barashika kuko birashoboka
reka dukubitire ku mirongo ya telefone kuba ariko baratwumviriza ariko badutera akamo turafise Diodone uratwumva
ndabumva
watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
Bene Kabizimana ahamagaye ndi reka tukibaze muri uno mwanya wako kumva tumutekano bimwe bimwe
ufise ikibazo canke icyumviro shikiriza
Bene icyumviro ibibazo nta nje twabironkera
utangi icyo cyumviro
ndakunda kuvuga ikintu kimwe Uburundi n'ibihugu bimwe byo muri Afrika dufite ikibazo kimwe nituzi iyo tugomba kuja kuko abarongozi b'iwacu muri ino minsi bigaragara ko batarongoreza abanyagihugu birongoreza abo nyene muri make baratwara ntibarongora baratwara hanyuma rero jyecyo nagomba kuvuga kuri icyo nibyo baravuze mu vision 2025 mugatubwiye kuraba aho byari bigeze icyo gihe babivuga uno munsi twasubiye inyuma yaho kandi imyaka turiko turaraba imyaka yageze kuko hasigaye imyaka umunani uwo waheze hasigaye imyaka umunani none mu myaka umunani tuzokora ibintu tutakoze imyaka 18 ahubwo mbere 20
urumva
n'ikibazo
murakoze
rero novuga kuri abo bavuga ngo ibitigiri leta niyo igomba ibikoreshe mu gusaba imfashanyo none mbeho tugomba gusaba imfashanyo aho twari tugeze burya turabona aho tugeze uno munsi dufatiye ko twari turi nimba tutahabona cyangwa nimba tuhabona igikene gukorwa n'ikihe muri uno muri
murakoze murakoze ku cyumviro cyanyu
muntenyere gasoko sindaheza
mutere muheraheza
yego reka ngerageze kuvunagura rero njye navuga ikintu kimwe ikibazo cyatumye tugera aho turi uno munsi ntikiri hatorerwa umuti kandi kidatoriye umuti ntidushobora gutera indi ntambwe tuje imbere kuko nubundi imigozi tuboha turacyafite mu maguru bidasaba ndi twibohora imigozi tuboha hanyuma tubone gutera intambwe tuje imbere.
Murakoze. Dufite kandi ku telefone Blaise. Blaise, uratwumva?
Yego, ndabumva.
Watubwira irindi zina naho uhamagaye uri?
Nitwa Marius Blaise Niyongeko.
Uhamagaye uri he?
Ndi mu Burundi mu ntara ya Gitega.
Ufise akabazo canke intererano?
Ndafise intererano gatoyi n'akabazo nza kubaza umutumire. Nkuko mwabivuze Uburundi n'ukuri nanjye ndabona yuko dukenye cyane kandi turakenye mbere gusumbani nuko mubibona muri izo zegeranyo by'ayo mashyirahamwe kubera ayo mashyirahamwe aza kutwereka ikintu mwayene urumva n'abari hasi birabaduza burya mu Burundi twe turakunda kuvuga yuko dukenye ubundi bo barakunda kuvuga yuko Burundi bukenye ariko twebwe mu Burundi kubera dufise intwari itariyo abategetsi batari bo bikunda hariho bamwe batunze n'abandi bakenye ku rugero mbere n'ayo mashyirahamwe atokubaka kuvuga hamwe nk'ubuye babivuze abategetsi b'Ubujumbura nk'ubu baca bavuga ati wewe kabisa ukwiye gupfungwa cyangwa ukicwa kubera hariho ubukene abantu badashobora kuvuga hariho ubukene burenze umuntu ashobora kwirirwa atariye agasaba hamwe hagiye muri ndabibona nka mu gisagara cya Gitega hamwe umuntu usanga ari kajya ibintu bijya bari kubakora mu iyarara aba yahirewe kabisa n'ibintu umuntu adashobora kuvuga mu byegeranyo azuja kwereka abandi bantu. Hanyuma nagomba mbaze
mubaze
nagomba mbaze umutumire Faustin Ndikumana n'umuntu je nkunda cyane kandi aravuga icyiyumviro mu bisanzwe adaciye hirya no hino nagomba ndamusabe azuza arashikira aba banyagihugu aba bategetsi bacu bita abenegihugu kandi atari navyo hariho abenegihugu bashika nk'ibice nka 0.5% nibo benegihugu nibo bafise igihugu nibo bari hejuru nibo gihugu cikoreye natwe tukaba twikoreye igihugu aha nibaza ko ari karanyumva wewe arahora mu banyagihugu
mvuge ku ijambo mubaze icyo kibazo
ndamusaba rero yego ndiko ndamusaba sino kumubaza kuko nta nyinshi nawe nafite kuko nawe ntabyashoboye hariho ababishoboye niko badashaka kubikora ndiko ndamwereka yuko yoza arasigurira abanyagihugu bakazoza barahindura intwaro kubera intwaro niyo ihindura byose ubukene twabutanguye
rero
ndibuka muri
reka bishure
muri 2005 ikiro cy'isukari cyari ku 750 namba ntihenze aza ku araza kunkosora namba nihenze ndaza arabikurikirana uno munsi uronka mu gapapuro ikinyiko n'ikiro ntushobora kukironka naho wowe ushaka kugera ku 1100 ntiwo kiro
reka rero
ndamusaba rero ko yoza arahimiriza abanyagihugu akabereka yuko ibintu byose biva ku butegetsi bakamenya ingene bahindura ubutegetsi
reka bishure mu mwishure Faustin
wavuze Dieudonné yavuze ivyerekeye vision leadership yasezeye n'ushikiza iciyumviro ico nagisikirije ubwa mbere yuko harya ibijanye n'ubukene kuva mu gihugu bihera ku mugambi imigambi itomoye abajejwe intwaro abajejwe politiki abazeze ko na kigoro bagira kugira bayishirye mu ngiro n'ingene bahindura ingendo bonyene kubijanye n'iyo migambi ugirije mu ingiro n'ingendo bahinduza ingendo abandi banyagihugu kugira ibyo biterambere bishobore kuboneka uravye rero aha mu Burundi nk'ibyo bya Zoverbeze birahari mugabo kenshi n'ibitabo bica bigenda bikaryama ugasanga abategetsi rero iyo utari kuratwarira ku migambi wevariwa ku munsi ku munsi ibintu ntibishobora gutera imbere uko byifuza kuko utegereza kubyevariwa niyo ngorane dufite n'ubu ejo bundi baravuze ngo icyegeranyo gisohotse ngo bagira bategure ngo umugambi ngo w'imingo w'imyaka 10 ngo mu politiki de development di Burundi ngo si bidire uko yarangiri hehe n'imigambi twahorana yari kubarebari ugira utegura iyindi ngo imyaka 10 hera muri 2015 muri 2017 tubishikana muri 2027 2025 muri kurabwa ingene aho bananiriwe donc harabuze coherence muri rusangi abandi bariko bariko barashikako ituma ni uri kurategura je amafaranga y'umwaka kumwaka kumwaka leti koresha bije itarwa de finance ijye ni igufasha gucubona ati mbega mahera ndayashira hehe ndavye migambi za gushikako yuda kora ibyo rya amafaranga atakoreshwa nabi atai valuate origino choze uburyo ubwa afecta warabye neza ushaka gushika no mu muryango niko bimeze ayo warosera avuga ati nshaka gushika haza kugira boutique ja kugura inka sha kugira iki ibyo rutabipanga neza urumva nawe ushora gushika aho rero niho nagira ngaruke kuri cyo kintu ndagishimangira bikomeye hanyuma Blaise nabo aravuga ati ati birava ku ntwaca imikagira gutse icyo tuzatubwira abanyagihugu nuko abanyagihugu bagihendwa cyane n'aba barongoye ugasanga bajana mu bintu bitagira mvura bya moko bya politiki nagira mbira barundi nyimba banyu nta ngorane uzamoko na politiki ziha ingorane ubihari nuko abategetsi bamenya yuko babwiriza gukura abarundi muri ubu bukene bakabereka imigambi itomoye umunyepolitike rero ubu tumusaba gutahura ibyo bintu akamenya n'inzira yo bikoramo hanyuma izinya za politiki bakazivamwo uko kenshi usanga ziteba kubera zifatira ku nyungu zabo n'imirimo usanga gari mundi n'abanyagihugu bakabariko barabyugukamwo hari hageze igihe uburundi tugira tuti dukorera politike ku matora cyangwa ituravye iziterambere niyo dushaka gushika
reka tubandanye dufise kandi ku murongo wa telefone Aroni. Aroni uratwumva? Alo?
Ndabumva.
Ngo tubwire irindi zina naho muhamagaye muri?
Ni Duhayimana ndi mu ntara ya Muyinga mu Gashyoho.
Mu Burundi?
Ni mu ntara ya Muyinga mu Gashyoho.
Ufise ikibazo canke icyumviro uterera?
Ni icyumviro nterera. Ubiravye kubijyanye n'ubwo n'ibyo byo kubyubukene. Uravye imyaka batanguye kuvuga uko Burundi bukenye. Ni imyaka itari mike. Umuntu w'umunyagihugu mutoya atayibaza mbega. Iyo myaka kuva bakivuga ko Burundi bukenye abarongozi baba bakoze iki ukabyumvira ugasanga ni ibintu bisize ubwenge kubera si kuvuga ngo babitanguye vuba bisabwe kubivuga kuri vuba cyangwa ubukene buje vuba n'ubu ntibyahamye ariko ubwiye kuraba kuri ruhande ngo tusanga abategetsi bobo ubwo bukene umengo ntibubashikira umunyagihugu mutoya minsi yose niwe yama agira iti niwe yama bwa bukene bwashikiriye ibyo rero bikababaza abantu kandi ikintu kinini yatumaze kubona gituma ubwo bukene buguma buhari ni ikintu kijyanye n'igiturire usanga abo bategetsi igiturire cyane cyane cyazingamitse imifuko yabo n'isi yose igomba ibintu nk'ibyo nta kuntu ubukene bwo kugera buho kandi nta kuntu buryo kugera bubaho mu gihe abategetsi bacu bo baguma barongera inyungu zabo
urakoze
umunyagihugu muto
urafite ibibazo okay baza
icyo kibazo cy'ubukene ntikizokugira kivuga mu gihe abo twatoye indongozi zacu zizoba zikorera zonyine zidakorera abanyagihugu babahaye ku butegetsi
urakoze turafise kandi Gordien uratwumva
ndabumva neza cyane
watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
irindi zina ni Kwatimana Gordien nkamamagaye ndi ngayi karusi aho bita mu gitaramuka
ufise ikibazo ubaza cyangwa icyumviro uterera
bo nikibazo ntago mama tu umutumiye
mu mubaze
ubwa mena wanje kumuramutsa nkaca ndamubaza ati mbe kubyiwe kugira Burundi buve mu bihugu bya mbere bikenye ku isi cyogenda gute murakoze nti kibazo nari hisi
murakoze mu mwisure Faustin
ubwa bira Aroni yashikirije nyine by'ubukene yavuga yuko ari bwinshi iki kandi nivyo uraze nk'ejo bundi mu kiganiro cyasobe na Istebu turetse ibyo ngo byaba biri kuri batatu nuko uvuga neza yuko berekanye ko intara nyinshi mu Burundi zo za Ruyigiza za Karusi usanga todo pobrete monetaire y'abanyagihugu irenga hafi 80% ni ukuvuga abanyagihugu bakena cyane bataronka amahera abata mu minwe ururavye uno munsi n'abanyagihugu bake bariko baranyumiriza ni bake badasanga bari obije yo kujya gusuma ku isoko kugira bakwize ibishobora gutunga umuryango n'abana babo baje ku ishuri none uwo munyagihugu adahemba muri leta adashobora kwaka ideni hehe muri leta baronke ndi kubera cyangwa ahandi ari hariya inzara yate ntashobore kurya ashobora ku isoko wumva zo zararonka amahera ajana ku isoko gute niyo pobrete monetaire niyo ya nzara rero izira ugasanga abantu bikuvye kubera ata politiki yo kugwiza ubwo buzirikira tuma bwogwirira mu banyagihugu noneho n'utari natagirose kurima agatonda hana karunka kazi bakamuheba bitatu bine ku munsi akayatagenda gusuma uko mudanda zarashora kugena kavye burita kabikura no hanze niyo repovite monetaire twamaze ko turavuga yibonekeza cyane ugasanga amafaranga nahagira mu gihe bitamase monetaire agumira muri abanyabuzumura ngabategetse ejuru bagabaga ugasanga ntari karapira neza banyagihugu baruguru ibyo rero niko bigize ariko rero twihangaruka akavuga ati kururi bwamye bukenye ibihugu ego bikenye arishira muri rusangi mugaba hari vyimonogoza gusumba ibindi naho mva muri Afrika sibyo yo mu bugarwa bwa Sahara ngo barakenye imbwa abantu barakena ntibasumana ubukene Burundi re ubukene bwo mu Burundi buri monogoza cyane nabwira namwe yuko nko muri za 90 baravinye na Barundi bafungura ningene babaho ningene abana baca ku ishuri muri za 90 guhera muri za 80 n'ibindi abarundi bari bakenye baharuka kuri 30% abarundi bakenye mugura no baharugwa hafi 70% byaranyuranye rero urumva ni gwira ryabo ibigambi zatomoye abanye politike baguma biyumvira inyungu zabo hanyuma Gorda avuga ati ndega huko gwiki ikintu cyokogwa na mwishure Gordie ni nufatira ku nzira zitanu zikomeye ubwa mbere turetse yuko izingwane za politike zibanza guhera kenshi kuko abanyepolitike mu gihugu iyo bagumye mu ndyane kenshi baca batuma abanyagihugu inguvu zabo zitaka ica kabiri tuca twibuka ubutunzi kama dufi ni bwinshi cyane uburabye Burundi muri bigo bya East African Community turi mu bigo bya ubutunzi kama bwinshi urabye imvura ingene igwa amazi ibiyaga bya Tanganyika ibiyaya dufite ubutunzi bwinshi mugabo budupfuye ku itakabire yo kuvuga cumi zagata zina ngiye dutunganya imigambi imigambi ijana buzero ya vizu tukamina yuko idufasha guhindura niyo dushaka kuja tuhatumenya abo dushiramo mu gukora iyo migambi barabishoboye ndega ntidupfa gutora abo tubonye bose kubera icyo dupfana kugira tubahereze ubutatu ariko baramarira abanyagihugu hari icyo bita kurondera uburyo hagati mu gihugu kurondera uburyo hanze ihuje n'abandi bihugu bikura hanze
reka tubandanye
yerekeye igiturire kirazingamitse cyane amatunzi anyurudwa amatungo anyurudwa ingene igiturire hejuru gituma inzego zitakuma zikora neza ngo zikora amareforma akwiye yigeze kubivuga hanyuma tukamya tuti mbega bikorera utwabo ba sekiteri privé bikorera utwabo turabashyigikira uko abikorera utwabo iyo bagwiriye niho abanyagihugu ariko barava mu bukene buke bari mu tudeni uducredit uwo muyaga nk'ubukaboneka kugira abagire icyo bimariye niba izo politiki zikaja mu nzira
reka tubandanye
ibyo bitariko biraja hamwe ngo bifatane najya namubwire yuko ingorane ziguma ari nyinshi.
Murakoze ku murongo wa telefone kandi dofise wita Democrat aduteye kamo Democrat watubwira izina ryawe ry'ukuri niba utabitumwe n'imvo z'umutekano ukatubwira naho uri.
Yewe ni kwa Democrat wa mahoro nk'abandi mu gihugu cy'uburu.
Mufise ikibazo mubaza cyangwa intererano?
Nagomba baze ikibazo uwo mutumire.
Alo? Alo? Wasubira ukabaza kuko hari haciyemo telefone murongo wawe ntiwari umeze neza.
Ye nagomba mbaze uwo mutumire. None ubu niho bakibona yuko igihugu cy'u Burundi gikenye icyo cyegeranyo bagiye kugikorerako. Ikindi kibazo nagomba se n'umubazo none ko ku minsi ya gatandatu nama mbona biyamiriza amakungu yo dufashike bakavuga yuko Burundi bwikwije
reka bishure
aro
nyarutsa abishure
none ese baba barondereye neza umunyagihugu cyane intererano nayo icyo mbona gikwiye mu Burundi nuko igihugu cy'u Burundi gituma kijya mu bukene nk'ubu n'injyane za politiki itahera abategetsi oriyo kwicana bakaje hamwe ngo baganire umwese aguma atera yironderere inyungu ziwe
reka bishure
oya ninge mbandanye interano yanjye gatoya
unyarutse ko dufite abantu benshi baturindiye bari ku murongo
yewe mbona yuko bose bo kwicana bakaganira kuko ndazi yuko abo bose banka kuganira yuko nicyo sarabakirisu kandi wajya mu isengero iminsi yose nibuke igisabisho wama wavuga iminsi yose mu isengero cya Dawe Teta ahantu wavuga bati urekurira abatugiye nabi nibarekuriranire umunyagihugu kwa mumore.
Reka.
Barabe yuko nyine shomaji mu gihugu cy'u Burundi yogabanuka.
Reka bishure. Faustin?
Aro?
Oui, reka bishure. Reka Faustin abishure. Ya Faustin?
Ego yavuze ati igihugu cy'u Burundi cyamenyekenye. Ego cyari cyaje gikenye mugabo ubukene sakamano. Aro nibihugu byari bikenye gusumba Burundi mugabo imaze gushaka kwiterambere iteye ubwo. Nama ndiko nderekana igihugu cha iri muri se ndiko ndabwira abanyagihugu mu manama ngirisha kingana na province ya Gitega atabutunzi kama gifise ubugaragwa ni ngira namabuye mugabo cimbura ibintu incuro 10 y'ubyo Burundi byimbura n'isuka rusanga bimbura nk'amatoni 1,600 aha mu Burundi tucibura amatoni 20 ico gihugu kingana na province Gitega urumva rero ibyo kuvuga ati ubundi bashobora kuva bugashika ku ntumbero nziza birashoboka aho n'ibihugu biriko birabikora kudusumbya kandi twari tubisumbya ico no kwita ubutunzi kama noneho yavuze ati n'ibyo zane za politique izane za politique turazigaruka ko nyene kuko bituma ibihugu byiguma byitwa ko biri fragile urabona nka raporo iheruka gusohoka ejo muri tugeze kuvuga irerekana nko muri bihugu bya Afrika yo hagati ibihugu 11 bya CEAC barerekana yuko u Burundi Centrafrica na Republika Demokratike di Congo ari byo bihugu bita ko biri fragile bizize ingwane za politiki njyane twagenda muri South African Community bagasaza ko ari u Burundi na Sud Sudan urumva abanyepolitike nyene bavunye ku nyungu zabo iyo ni nakaga abanyepolitike batarumva vision yo gukorera ibihugu byabo bagatekanirwa bakumva ko bakunda abanyagihugu bakwira bashikane ku iterambere ikindi rero ni ukuvuga ati yavuze ngo bizaza gashomi rive mu gihugu ibikayiva mu gihugu kuko igihe abantu bikora abanyagihugu bamaze kubashyira ku ntumbero na bwa butunzi kama ufise igihugu cy'u Burundi cyoshora kuva mu bukendi kicyexporta ibintu byinshi nagenda kubera ko ejo bundi higeze kuza umudaga ariko araraba amazi dufite asanga u Burundi ufite potensiyeli ya megawati yuko y'ibijyanye n'umuyagankuba ushika hafi 1,700 megawati nama megawati amajana 3 dushobora gusha twexport ubwo nyine mugabe yumvire n'ubu turacari ku megawati 40
reka
tugango munyaga nkuba nitugira wege terambere izoboneka gute uwo munyaga nkuba tawu
reka tubandanye
ari njye kuba rongo ngo gusuko tumatwiyaniriza abo dufashije nta gihugu na kimwe uwo mutegetsi abari ariko aravuga n'ubu jeraho twogwana umubyani uri kurabesha igihe uva ku Burundi ukura muri ubu kende kuri uburyo bwo mu Burundi nyine
reka tubandanye ikiganiro
amara ategeza kuva n'ibindi bihugu gushika uno munsi bikomakomeye hariho n'ibihugu bifashe u Burundi je wenzi mugabo navyo bigeze mu makungu usanga biruka ruhaya ni mahera ku bindi
bihugu reka tubandanye ikiganiro
kuza tukagira rero kuvuga ngo turi kwije imodoka zose bagenderamwo ziva hanze ari ama Mercedes n'ibiki ibitoro biva hanze amakosine yose bambaye ava hanze ibyo yakoresheje byose biva hanze hanyuma kubera ayo mari ntandase bashitanye n'ibindi twacuvuga ngo turi kwije kandi umunyagihugu hari cavuze utamwimwe
reka tubandanye dufise kandi ku murongo wa telefone Maxime uratwumva
ego ndabumva
uwo tubwira irindi zina nabuhamagaye uri ukatubwira niko ushaka kubaza ikibazo
cy'imperera Maxime ndi mu Burundi muyinga
mufise ikibazo canke icyumvira muterera
ego se ikibazo ni cyumviro
mu nyaruze
nagira mbaze nyakubaho umutumire Faustin Ndikumana nk'umuhinga mu bijyanye n'ubutunzi bw'igihugu mu bijyanye n'ubutunzi ikintu iyo amaze gukora cyane gufasha leta kugira ngo izema mino krize tuve mino krize turimo ibintu by'ubutunzi wanashaka n'ibya politiki cyo bari ikihe kuko umu ekonomiste nibaza ko nyine ababaye ngaho kugira ngo akebure leta mu bintu byo niba bitagenda neza kugira ngo ibintu bije ku murongo ikindi nagiranda mu baze gatonye ikintu cy'uko najyana mu teko yogerageza azaratanga iyo ntuze izo ngabirano ziwa fisa ku miyozi sarikanya mu bandi bantu b'abajene kuko arafise brema ibyumviro birashe ariko aramwomereza nsanga nyinda ari mu ekonomiste adateye amazi heko nawe bwa mu kinyi ko tukunda kuvuga
reka bishure mu mwishure fosse tamo ni make
cyiza cyane ati doterik ndabiterera kuko amanama menshi akogwa ya mari hondi izo za vizo very very se kama sesere fari karategugwa na mari hondi n'isi yose n'amandiko nagira ibyegeranyo bibereka neza aho batara ibyo batarashyira mu ngiro n'igituba batabishyize mu ngiro ubu rero harakene uzobaza tuti mbega muboshwe ni iki ubuzwe kuzo turabagira abanyagihugu none namwe bazufashe kubaza abategetsana hana hari kugira abantu bamenye ibikorwa ikintu cambere kibuze muri iki gihugu cy'u Burundi n'abanyagihugu menshi usanga batazi ibyategetsa gukogwa kugira iterambere riboneke imigambi leta yishinze kugira iterambere ngo bayimenye bayitosore babazereka tuyigejeje aho rero twe twamatsiri mu ngiro ya mbere kuko nibuka ni munsi vizo ya vizo 2025 ishikirizwa mu bukeyi niho narinde yanaratembereye n'ivyumviro byinshi yo kugira inkene byokwa kugira iterambere itari sasagara n'abari aho barabishimye n'abari ngaha n'umukuru w'igihugu yarahwe niho yarari yarabishimye cyane urumva rero wakire kuvuga tuti ubu byuja mu ngiro gute ibindi naho rero ibyavuze ngo kubifataja n'ugwaruka n'ukuri jewe nzobifata n'ugwaruka ko ubwenge mfise n'igihugu cy'ubundi cyanyigishije nico gituma igihugu cy'ubundi ndagikunda kandi ndacama hafi ibu bwenge mfise mu miza tuzobukwiragiza mu gwaruka kugira tubereke neza ibintu bikenewe mu gihugu kugira dufashe igihugu cyacu kironke iteka kuko n'ukuri ubutunzi kamwe Burundi bufise ni kirenga ubu rero turakeneye kuzogira izo planification nizo zintu zo kwibafashe kugira natwe dusubire kwiteka.
Murakoze ku murongo wa telefone kandi dufise Eugene. Eugene uratumva?
Yego ndabumva cyane.
Mwo tubwire irindi zina naho muhamagaye muri?
Yego Eugene twa Eugene baranderetse.
Muhamagaye muri?
Muhamagaye ni ngambi sugara sa Bujumbura.
Mufise ikibazo canke
icyumvu cyo? Yego ni intererano canke se no gukeburana hagati yacu twe d'abarundi bene wacu.
Mu bice mu majambo magufi.
Ego nagombanze nunganire fote ndi kuri iyo kinavuze vyukuri aha mu gica cy'u Burundi tanjya neza moko zihari uretse abanye politike bamwe bamwe bashatse kubigira ubudandazwa nayo ubundi twe dufatanye mu nda abahutu abatutsi n'abatwa tanjya neza za moko ziri mu kigi cyacu cy'u Burundi hanyuma nagomba soze mvuga ati kumbure nimba vyukuri mu gica cy'u Burundi dukenye akuru niba dukenye ego sinabiharira ariko akenye dukenye mu mitima nshatse kuvuga iki kwa dukwiye kubona ko kuko baracyumvira mu kirundi ngo iyo umuntu avunitse gucumbagira kugira ngo tuzamurane twari dukwiye twebwe nyene kwicara hamwe tukaza turavugana mu runganwe mu gwaruka gubu cyane cyane tugakorera kwa ya migambi nyine icyo bari bamatubwiye kujya mu makoperative kujya hamwe gucyo dufashirwe mu ya migambi mu ya migambi twe nyine twashize imbere hanyuma twunga twe dufatire mu mugongo twiteze imbere duteze imbere n'igihugu cyacu cy'u Burundi ndetse dukange n'ubuzi muri bene wacu batabuze
ubufite
hama na bene wacu kandi
usanga
imana yawe yezagiye bakaronka umutahe nibaze barafashe bajya abantu bato bato batarazi ijyango n'ibindi gutyo hama yiteze imbere amusize umutahe kumure na azo teze imbere uyundi ubwo ntuko maduteza amashyi ngo tuzofashwa n'ibihugu nitubaze twebwe nyine twibe ko tubone yuko ara busanze y'ikintu
nyarusa
ikindi kintu.
Murakoze kuri iyo ntererano yanyu. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie. Uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Ndakamundo ndi kuri ibintu
ndumirangije. Hano turi kuri Radio Ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe.
Namwe mbaga muri he?
Ku Ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye.
Mubandanya gukurikirana ikiganiro muri Sanga kuri Radio Ijwi rya Amerika. Turi kumwe n'umutumire wacu Faustin Ndikumana yoboye ishyirahamwe PASEM rihamagarira Abarundi guhindura ivyiyumviro n'ingendo kugira bashike ku iterambere rirama. Turiko tuvuga ku vyavuye muri raporo iherutse gusohorwa n'igisata c'ishyirahamwe ONU kijejwe iterambere PNUD ku bijanye n'u Burundi. aho camenyesheje ko Burundi buri mu bihugu bitanu bikenye kurusha ibindi ku isi. Mwavuze akarorero k'igihugu ca Maurice cashoboye kuva mu bibazo carimwo, cari gifite ibibazo bijanye n'ubukene, bijanye n'ubwoko butandukanye. Kirashobora guhindura ivyo vyiyumviro n'ingendo nk'uko mubivuga. Mufatiye ku bindi bihugu byo muri Afrika na cyane cyane Burundi, nikihe mubona ki nikihe kibuze kuko mwavuze ko hari ubutunzi kama hari incabwenge, hariho abantu bafite ivyiyumviro muri make udomye urutoki, nikihe kibazo ubona ku byerekeye akarere ka Afrika na karere kacu?
Muri rusange ho tuvuze icyo bavuze cha leadership politique cyo kigumaho burya kujya nakubye bamaze kuvuga nk'ibihugu bijogajoga fragile, usanga ari ibihugu bifite ingorane muri leadership politique, ama hari injyane ugasanga ibishobora kuca ku iterambere kabisa rikwiye. Icyo ni cyambi. Ikindi rero ni uko ubwo butunzi kama bwacu buca butonana gukoresha kubera iki za ngendo z'igiturire zo kudashyira imbere imigambi twa dushaka gushikako ngo tugerageze nyine tuyishyira mu ngiro. Hanyuma ikindi iyo migambi naho wabayishyize ko abo muyishyira mu ngiro, mbega wowe baza Abarundi bose bari ngaha, yego turafite incabwenge, Abarundi bose ntibiraba ingene mu Burundi incabwenge zikoreshwa, umwe wese ace yiyumvira ingene incabwenge zikoreshwa, barabe ko tuzirondera, barabe ko mu gutanga akazi tuzirondera kugira tuzihe tuzishyire imbere kugira dufashe kureforoma ibintu. Iyo rero igiture kiraye usanga imburatsima ziduga hejuru, ugasanga nizo ziri harakomande mu bintu kubera batanze igiturire batanzana hariya, ugasanga abantu babishobora ko barigirwa inyuma. Niyo ko karanda hajya igiturire burya igiture kica kisubiza inyuma ibintu byose. Nta mu Burundi la corruption iticariwe nta kintu na kimwe gikunda, kuko na reforme nziza kugira zive mu ngiro kenshi bica byanga. Hanyuma urumva rero hariho n'ibijya bimwe ariko turavuga tuti naho ejo nari karavuga iterambere ryose ravyo bifatirako, urafatira ku muyaga nkuba, nimba ushabwira Saronda kwa Afrika kereke pare umuyaga nkuba urawufatirako, mbega umuntu aronka ideni gute? Nta matera imbere kare kacu kiri deni ivyagwa ngo abantu bahara amadeni, abantu bahana baje baje mu makoperative ucyo dukarati ni bange bashobora kuronka ideni muri banke, bange bashobora gukora imigambi iterambere igafashwa. Hajya tuvuga bati kuva kera twatse ni bashinga ibigega byoshigikira urwaruka ibiraho warazikira bashingi banki yoshigikira uburimyi. Ejo bundi mwarumvise nk'abarimyi ngaha imbo b'umuceri bidoga yuko ibintu byabashikiye baciye babura ingene babyifata mu kubura anikigega gishobora gushigikira abarimyi nk'abo. Urumva ibintu byose bya ngombwa bituma twinanata biracyabuze kandi bikabura rero ingufu zo kugira tubishyire ko zoshobora kuboneka.
Reka tubandanye
waba ingene mu Burundi usanga bimeze uga kuko iyindi ngwara imeze kuba mu Burundi abantu benshi bari muri politiki ndabisubiremo bategetse bashaka gukorera leta bakura amahera muri leta bacariho baba n'abagwiza atunga abandi.
Reka tubandanye ikiganiro
bose babifata ugatusanga rero secteur privé nikoze neza kuko idahayanwa ngo abantu baronke ama service meza ngo tusanga biguma yose. Icyo rero n'ikindi kintu dutegereza kwicara kugira secteur privé ikomere n'oro classe moyenne, icyo bita classe moyenne.
Reka tubandanye ikiganiro dusubire ku bari kwa dutega amatwi badutera akamo kuri telefone. Dufise Elia, uratwumva?
Ndabumva neza cyane, mwiriwe neza.
Mwiriwe, utubwira irindi zina naho uhamagaye uri?
Nitwa Sengiyumva Elia, ndi muri komine Muhayi, Bujumbura mu Burundi.
Ufise ikibazo cyangwa icyumviro uterera?
Yego, mfise ikibazo kuko haraheze iminsi kanuwa mutumire uwo mu munyacyubahiro nawe ndamuhaye mwiriwe cyane rwose.
Arabumva, muduge ku kibazo. Alo,
ufise ubutare mu Burundi gushika naho bavuga yuko hariho ibitoro byinshi banyarutse rero bahe akazi abanyagihugu bape muri ubwo bukene mu kwimba ubwo butare no gucukura ibyo bitoro kugira tuve muri kano kaga k'ubukene. Zimbabwe abo abajejwe kubitunganya ibyo bikorwa babanze bahagarike kuguma bubaka ibyo bintu kandi natwe tugowe. Murakoze.
Dufite kandi ku telefone Janvier, uratwumva?
Twumva neza cyane.
Mutubwire irindi zina naho muhamagaye muri?
Nitwa Janvier Ntakirutimana.
Muhamagaye muri he?
I Bujumbura.
Murafise ikibazo canke intererano?
egutibazo ndagisise ari n'interano kandi
mu bivuge mu majambo avunaguye
yewe ikintu mbona nuko mbona ko mu gihugu cyacu cy'u Burundi tudakwiye kugira imiterekere ubukene mu gihe mbona u Burundi dufise ibintu bikwiye isi yimbuka turafise amazi meza turafise iki byose nta na kimwe tubuzemo mugabo kubera ingorane dufise n'iz'abantu badutwara abantu badutwara mbere y'uko bajya mu bintu byo kudutwara nibabanza kuraba nk'iki umuntu aba yarigiye nko ku mashuri aba yarize kugira amenye ukuntu yotwara abantu n'ibintu mbere birimo byerekeye by'ubutunzi bw'igihugu cyacu urabona nk'akarorero urabona hariho nk'igihe nk'umuntu ashobora kumushyiga nk'ikintu runaka atanashobora kukirangura neza kubera yuko ataba agifitiye ubumenyi bukwiye iyo rero akagifitiye ubumenyi bukwiye bisa bituma cya kintu cyononekara
muduge ku kibazo nacyo mufise
mfate nk'umuntu umuhaye nk'ahantu ntwari w'ubutunzi dufate nk'isoko nkuru y'Ubujumbura cyangwa n'ahandi agasanga ibyo bintu atari byo afitiye ubumenyi bica bituma byononekara igashya cyangwa akaba mu bindi bintu
mushyikirize ikibazo mufite kutubisa abandi baturindiye ku mirongo ya telefone muvuge icyo mubaze icyo kibazo n'ingoga
rero uku bw'icyo ejembo na yuko bari bakwiye kuzabiraba neza mu byo baba barize n'ibyo baba bagezwe bakaraba ati twebwe ibi twashobora kubimenya nka naka n'umugoronome
reka murakoze murakoze
abantu rero agacatunganya ubutunzi neza bw'igihugu tugatera imbere kandi nzara nk'ikaba
murakoze murakoze turabashimiye murakoze Faustin aho havuga iki
yego ubwa mbere ujya yavuze Elias avuga akabara ati arashikiza ngo n'ibyo bintu biguma byubakwa yego n'ubu turabisubiramo ejo bundi igihe bavuze ngo umugambi wa tolerance zero turiko turagira ibya strategi tubiraba byari bihari ari nk'itegeko risabata abantu bose bari mu ntwaro imbere yo kujyayo berekana amatungo yabo bavuyeyo bongera baherekane kugira bareko batakoresha amahera y'abanyagihugu mu kuyasahura iryo tegeko baciye biragiraho nta n'umwe abikurikiza kwereka nta n'umwe abikurikiza umwe wese avuga ati reka nyore ubu turakeneye mu miza kuzobaza abategetsi igituma iyo ngendo bayihevye mu gihe igihugu cy'u Burundi kikuba kiyongera mu bukene sinzi yuko rero bayihevye kugira bobo bagwize amatungo yabo hanyuma igihugu cy'u Burundi kiguma gikenye icyo rero tuzokibaza mu mizi gituma iyo ngendo yasubiye inyuma ifatiye kuri Verias avuze y'ibizo kandi amategeko aranditse neza kuva hejuru gusha kuri bamuzanira abategereza kwerekana neza kugira baze baraba neza yuko batari kubarakoresha uburyo bw'abanyagihugu ubundi wa kabiri avuze ibijyanye na gestion des ressources humaines gestion des ressources ni ukuvuga abahinga bakwiye bijya bihugu bya Japo byose byateye imbere ibyo bihugu ngo bya Chine byande byategeza kurahura ubwenge utegeza kuri abantu babishoboye baba abanyamahanga urabazana bakakwigishiriza abawe utegeza kurondera suzi mene competent nama mbona nk'ari ibihugu misi ibihugu byinshi bimaze kuza birafata abantu kuri iyo iri Maurice Karoli ya Sanz namaze kubona ibihugu byinshi bifata abahinga bo muri Maurice bakabizana mu bihugu byabo hariho n'uwahora ari umwengo premier ministre muri iri Maurice bazanye mu Rwanda gutwara ikigo kijanye n'iby'iterambere baravuga bati ibyo wakoze muri iri Maurice ngo ubikore ngaho bikwere
reka tubandanye
ibyo rero mugahere ugiha abantu bagumye mu mwijima babona ngo ababanga nukuyahuwa uwonye wese kubera mwasangiye ibi uri kurabononera umunyagihugu kuko uwo muntu ushinze amabanga umuntu atayashoboye uburenganije umunyagihugu we bidasanzwe ndabona umuntu hari ayo mabanga
reka tubandanye reka tubandanye
ikiganiro mu mahera nyine umunyagihugu yatojwe ibintu bibiri rero umuntu aba yiciye igihugu nuko abantu batarajijuka mu mutwe ngo babyumve
reka tubandanye tubandanye ikiganiro umuntu arabye neza ibihugu byateye imbere nk'uko wari kurabivuga ni ibihugu bitazeye ku mfashanyo zo mu mahanga kuko mu kiringo cyitwa ko kiri imbere mu migambi y'ibyo bihugu y'ugutera imbere byikoze ku matungo bifise n'imigambi irashe bifise kugira bironka mikoro yavyo ibyo bihugu n'abategetsi bavyo bwavyo niho byashoboye gutera imbere urafatiye uravye ibihugu bya Afrika bidatera imbere ubona nikihe ubona gikenewe kugira ngo Afrika ive mu bibazo irimo
erega izo bavuga ngo ifashanyo cyane bikiragenda ibasigurira abarundi canke nabandi nta gihugu kitaronka amafaranga avuye hanze kwaje yitwa kose muri buki gihugu buraya ugizingurane mu migambi y'isi yose mu ngambara y'isi yose haraba ico bita Marshall abanyamerika batari bagize ingwano cyane baragize ico bita Marshall amafaranga y'ifashanyo bajana mu buraya igikenewe ni iciyo mfashanyo iko kandi si mfashanyo ntakite mu bisanzwe ni ingurane umuntu yakingwane kugira kuri migambi y'iterambere muri banki reka ariko tubyumva ibyo babyita imfashanyo kubera hari ibihugu bavuga bati ibihugu ukora we kiva mu ntambara amadeni vyaka canke ideni ryatswe bazorikwishura igice afete n'amakondisiyo borosha kugira igihugu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC murongo wa telefone umeze nabi uratwumva
arabonetse rero yuko hari ibihugu byinshi amaheraje yatashikira mu mifuko y'abategetsi babo bacho bagasanga na kozi cyategeza gukora
reka tubandanye
ibihugu byaratsa amahera menshi
reka tubandanye ku murongo reka tubandanye ku murongo wa telefone kandi turi kumwe na Innocent. Innocent uratwumva? Innocent uratwumva?
Ndabumva neza.
Watubwira irindi zina na mpamagayuri? Watubwira irindi zina na mpamagayuri?
Irindi zina nitwa Innocent. Nitwa Innocent Janvier.
Muhamagaye muri he?
Ku kibazo mwari muri ho nge nk'abandi mu Rwanda.
Mufise ikibazo?
Ni ikibazo ariko ni nk'igitekerezo ngira ngo byose biri kumwe.
Mubivuge mu majambo magufi.
Ndibaza se buriya impamvu iterambere itaza nge nteka ko n'inguzanyo hari n'iyije wenda mu gihugu mbona hari bamwe mu bayobozi bayikubira noneho ntibabibe ngombwa ko bayasaranganya no mu baturage noneho ugasanga noneho harakira bamwe bakeya abandi ugasanga baragumya gukena mbona hari nabyo aribyo bibitera.
Murakoze
ariko noneho alo mbabara gato
munyarutse
ego nagira ngo nyuma y'iki kiganiro mfite andi makuru nshaka kubaha nyuma y'iki kiganiro mwaza kumpamagara kirangiye.
Telefone yanyu turaza kuyigumana ndaza kubahamagara.
Muyigumane mumpamagare ndayabaha.
Murakoze.
Murakoze cyane ntabashimije ijyana.
Murakoze. Ubundi dufise ku telefone ni Ishimwe. Ishimwe uratwumva?
Ego ndabumva.
Mwo tubwirire ndize najyanye naho muhamagaye muri?
Ku mpamvu cy'umutekano kimwe yajya ko nababwira akagenya.
Okay. Mwo mufise icyiyumviro mutanga cyangwa ikibazo?
Je mfise icyiyumviro ngomba gushyikiriza.
Mukivuge mu majambo make?
Ego mukeneye akatubwira ku bijyanye n'ubukene buri mu gihugu ariko dukwiye kuraba eske isurse y'ubukene dufite mu Burundi iva kuki mbere y'uko tworaba ibindi byose hama tukaraba uwo muzi nyine uwo muzi nyamukuru w'ibibazo dufise by'ubukene tukaraba nyine ariwo nyine tworandura jewe rero ndavye ku bukene dufite mu gihugu mbona hanini biva ku kubura ubumwe muri twebwe nyine biva kuri twebwe nyine kuko nta barongozi tubona nitwe tubashyiraho nitwe dufise uruhushya rwo kubashyiraho je rero ibyo mbona kubijyanye n'ubukene buri mu gihugu mbona igikenewe ni uko twagira ubumwe iki kintu cyo kubona ubuzi butangwa barinda kubaza ngo uri mu muganga kanaka cyane ngo upfa mu ntara kanaka cyangwa ngo dupfane iki iki kintu gikwiye gufutwa mu mitima y'abarundi tugashyira imbere ubumwe tugaha akazi umuntu agashoboye atari kuraba ngo duhuriye mu muganga cyangwa ngo uri mwene wacu kuko tugumye nk'ibi bintu byo guha akazi umuntu turavere kolaje dufitanye nawe tuzohava dusanga kumbura igihugu cyagiye inyuma gusumba uko tubibona.
Murakoze. Murakoze. Dufise ku telefone kandi Jules ariko dutera akama ku telefone. Jules uratwumva?
Yego, ndarumva cyane, ndanabashimiye kwa mumpaye aka kanya.
Mushaka kuvuga irindi zina mukavuga naho muri?
Banyita Jules nkuko mwabivuze, Imana irankunda, ni igisagara cya Bujumbura mu Burundi.
Murafise ikibazo cyangwa intererano?
Yego, no gusima, no gusima, n'icyumviro nagomba kubaza umutumi wa cyane cyane sosiyete.
Mugishikirize mu majambo magufi?
Yego, nagomba
kugushyira. Alo?
Nagomba ndamushimire. Uko nani ndabiza asosiasiyo ndimwe yadufashe ibyumviro bikomakomeye arabifise, nkanamusaba rero icyo nagomba kumukora. Bikunda sizi ko Leta y'u Burundi yaza arayiba hafi agakorana n'ubushikiranganji bugeze ikigega cya Leta sana kadarabahanzi.
Umurongo wanyu wa telefone ntumeze neza. Jules ntitwimufise ku murongo wa telefone. Nashaka ngaruke kuri iki kibazo turiko turavuga cyerekeye iterambere. Mwitegereje neza, twariko turavuga ibihugu byateye imbere ko byahinduye iyo ngendo, akaba ari naryo shyirahamwe mu ofise rya PASEM. Kuva mutangwa iryo shyirahamwe muvuga ko ari ikintu mumaze gufasha mu guhindura ibyiyumviro n'ingendo z'abanyagihugu?
Na cyane cyane ku byiyumviro n'ingendo, kuko byiyumviro dushikiriza turamaze kubona ko bikangura abantu. Dabo ishyirahamwe ry'iwacu rifatira ku bintu bibiri: reve ya conscience na evolution de guhindura ingendo. Conscience rero turamaze kubona yuko aha na hariya baramaze gutangura kuba konsi. Uretse uko tubaraba iyo sazi y'ukuntu boza tukaza turafashanya ingene byoja mu ngiro, kuko uravye abatelefona hirya no hino wamye byumva abanyagihugu bumva ko ibyo byacu baramaze kubyumva, ibyumviro barabishima bagasaba ati mwuhanura Leta nabo muri Leta twahura bikagenda uko kakure, kandi byashyize kure byumvigwa. Icyo ni ikintu gihambaye rero turi muri ibintu byo gusaba ko abantu bahindura ingendo. Ubu rero hasigaye twa turavuga cyane cyane guhimiriza urwaruka, urwaruka turabona ko arirwo rumenaza cyane. Uwo kuri izi miliyoni icumi z'abarundi mu gihe 25% bari mu rwaruka, igihugu itariko kirisununura n'ingwane zigiye kuba. Hanyuma rero turabona yuko urwaruka usanga ariko urakoreshwa ibi na biriya ku nyungu z'abanyepolitike, baguma bashaka kwabira ngo politike ngo mwankane n'aba. Ibyo bidakeniwe. Burya Burundi tumaze gusinyana amasezerano y'Arusha, twagira ibyirizwa shingiro twubakirako, tukiyemeza gusangira iby'igihugu, ibyo twarahejeje. Aho twasingiye urugamba runini, dufise ingorane yo kwikunda. Aho rero nicyo twavuga tuti niho tuguzoga na gukorera cyane. Hari undi munyagihugu yashyikirije ikibazo gikomeye yavuze ibintu bya
cohesion. Mu bice muri make turasigaranye umuntu umwe, hasigaye umwanya muto, turasigaranye umuntu umwe.
Cohesion, iyo cohesion nayo muri vision.
Alo?
Muri kohezo ya gatandatu.
Murakoze.
Kohezo nari.
Turafise uwundi abadutega amatwi yaduteye akamo. Alexandre uratwumva?
Ego, ndabumva.
Muri make dusiganye umwanya mutoyi, uwo tubwira aho uri n'irindi zina n'ikibazo cya intererano mu majambo make cyane.
Bo, jewe ndi Abidjan.
Munyarutse, nimba mufite ikibazo cya intererano?
Bo, ni intererano mu bisanzwe je ndiko ndaraba ikibazo cyo mu Burundi burya nakayobera abahinga. Uriko uragenda mu bindi bihugu usanga bitegetswe neza, ugasanga abanyagihugu babayeho neza. Mugaje mbona izo n'ingaruka mbi zagiye zirakurikirana bitewe n'abaperezida bacu bagiye badutwara batagiye babona kure. Bose bagiye badutwara bagiye bikunda doke babaye basumirinda bibagira abanyagihugu, nta gihugu rero gishobora kugura gutera imbere mu gihe abategetsi badashobora kwikangura ngo bumve yuko batwarira bose, batwarira igihugu bose, kandi bumve yuko kwikunda atari byo, babanze bakunda igihugu bwa mbere na mbere, hama niho iterambere rizoshoboka. Naye hatari ahandi ho ntaho mbona turiko turajya mu Burundi, ntaho mbona turiko turajya.
Murakoze cyane. Mu majambo makeyi hasigaye munsi y'umunota, hari icyumviro cya nyuma mushikiriza Fosna?
Icyumviro cya nyuma dushikiriza ni uko mu Burundi icyo bita atu dufise nyinshi, kuko ku bijyanye na stabilite politike dufise amasezerano y'Arusha n'ibyizwa shingiro, nk'uko muri Zaire Maurice bumvikanye ingene ibyo barabanza barabiheza
tufise ubutunzi kama bwinshi ariko Zaire Maurice ntazo bufise imigambi twoshobye kwitegura ko turafise inshabwenge mugabo tuyishira inyuma hanyuma tukarondera abahinga tukabaha ikibanza tukarondika mingine turondera uburyo uko nabandi barondera uburyo uburyo kwisibura hari nibindi bugo biraburondera tukagwanya iki giturire cyatwiziziye cyatiziziye abarundi n'abategetsi kiri mu gwe bango gihenura igihugu kandi byo bidahagazeho Jesse Murani yo tugoshika hanyuma tugatirwa akamugwaruka nigo rushobora guhindura ibintu nigo ruri concerne
murakoze cyane nishi
rufite ingufu ubwo bwenge bwabo
murandanye
buzimira
murakoze murakoze yari Force ndi kumana yoboye ishyira hamwe pasteur mihamagarira abarundi guhindura ivyimvu n'ingendo kugira abashyize kwiterambere rya matwa ariko tuvuga kuri raporo iherutse gusohorwa n'ishyami gishyira hamwe ONUPNUD ku byerekeye ubukene kaba byaravuze ku byerekeye Uburundi n'ubukene buri mu gihugu twari twarondeye ku ruhande rwa leta Christian Kwizera umwunganizi w'umuvugizi w'ubushikanganyi bujeje ikigega yamara yatangaje ko adashaka kugira icyo avuze kuri iyo